kumva radijwe rya America rivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ninge basuhuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mudukurikira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 hijwe rya America mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22 mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com ikaze mwese kuri radio yanyu mu biganiro tubategurira tukanabibagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wo kurwanya malaria uyu mwaka wageze igihe isi yose yugarijwe na COVID-19 abashinzwe ubuzima mu Rwanda basobanura ko malaria ikiri indwara ihangayikishije igihugu ko kurwanya COVID-19 bitagabanyije ingufu leta ishyira mu kurwanya iyo ndwara
gukangurira inzego zose ko zagombye kuba maso kugira ngo zibashe kwita no kuri malaria aho rero tubitanga no kuba abajyanama b'ubuzima bakomeza gutanga serivisi tubaha imiti ndetse n'ibikoresho byo gupima
uwo ni Dr. Emmanuel Mbituyumuremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RDC mu Rwanda kandi isosiyete Rwanda Air yatangaje ko igiye kugabanya imishahara y'abakozi bayo naho mu Burundi abakandida bahawe uburenganzira bwo kuzatangira kwiyamamariza amatora atandukanye itora rya perezida ayo depite n'abajyanama b'amakomine muri Kongo ho urubyiruko rwo muri Uvira rurasaba leta kugomera imigezi yamurongwe na kavimvira ibasenyera amazu izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye mu kanya ntimuge kure amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Rwanda isosiyete nyarwanda y'indege Rwanda Air yatangaje ko igiye kugabanya imishahara y'abakozi bayo mu itangazo yageneye abakozi bayo Rwanda Air yasobanuye ko hagamijwe kugabanya amafaranga yakoreshaga kubera ko ikomeje guhura n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 Eric Bagirubusa mu nkuru irambuye
amakuru y'igabanywa ry'imishahara ku bakozi ba sosiyete y'indege Rwanda ya akuye mu itangazo ryasohoye ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa kane 2020 biravuga ko Rwanda igiye kubagabanyiriza imishahara mu mugambi wo guhangana n'ingaruka iyi sosiyete y'indege yagizweho n'icyorezo cya virusi ya corona mu ibaruwa y'amapaje abiri biboneka ku isosiyete yageneye abakozi ba ijwi rya Amerika yafasheho kopi umuyobozi mukuru wa Rwanda ya Madame Yvonne Macron yabandikiye ko byabaye ngombwa ko sosiyete y'indege yakuriye ifata ingamba zikomeye mu kugabanya amafaranga ikoresha iyi baruwa yanditse nyuma y'irindi tangazo ryo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka w'2020 ryamenyeshaga ko Rwanda yibaye ihagaritse ingendo zose mu gihe cy'iminsi 30 yavugaga ko yashingiye ku mabwiriza ya Ministeri y'ubuzima mu Rwanda yo kurwanya no kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 Rwanda ya yari yasigaje ubwikorezi bw'imizigo n'ubw'ibindi bikoresho byakenerwa muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona mu ibaruwa ya Rwanda ya iravuga ko icyorezo COVID-19 cyatumye itakaza ahantu hose yinjirizaga amafaranga ni mu gihe igomba gukomeza kwishyura ibisabwa bya ngombwa kugira ngo iyi sosiyete nyarwanda y'indege ikomeze imirimo yayo ubuyobozi bwayo bukavuga ko hafashwe ingamba zirimo kudahemba abakozi bakuru umushahara mbumbe wo mu kwezi kwa kane ubuyobozi bukavuga ko biri mu ntumbero yo gufasha Rwanda ya kugira ngo izabashe gukomeza gukora no mu minsi iri imbere mu biboneka mu ibaruwa ya Rwanda inavuga ko yongereye igihe cy'ihagarikwa ry'amasezerano y'akazi ku bapilote ba Rwandeya yongereye kandi igihe cy'ihagarikwa ry'amasezerano y'akazi ku bakozi bayo yise ko bataraba ingenzi nitomora ngo bizamara igihe runaka ikavuga ko bizageza igihe izagira ikindi bamenyesha sosiyete y'indege Rwanda ya kandi yanahagaritse ibyo yageneraga bamwe mu bakozi mu rwego rwo kubafasha mu kuborohereza akazi nko kubaha amakarita ya telefone n'ubundi buryo bw'itumanaho ibyo byasigaranye abakozi bake cyane gusa Rwanda yasabye ko abakozi babo bakoresha igihe yahagaritse ingendo bagafatamo konje cyangwa se ikiruhuko cy'umwaka bemererwa n'amategeko uko bigaragara mu miterere yo kugabanya imishahara y'abo bakozi ba sosiyete y'indege Rwanda ya ivuga ko mu kwirinda guhagarika amasezerano y'abakozi bayo bose guhera mu kwezi kwa kane 2020 byabaye ngombwa ko ifata n'izindi ngamba zidasanzwe muri izo ngamba harimo kugabanya umushahara mbumbe w'abakozi ku kigero kiri hagati y'8% ku mukozi uhembwa umushahara wo hasi cyane na 65% ku mukozi uhembwa umushahara wo hejuru cyane Muri urwo rwego Rwandeya yanatangaje ko imishahara y'abakozi bayo bakorera mu mahanga nayo izagabanyuka ikajya ku rwego rw'imishahara y'abakozi bakorera mu Rwanda. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo sosiyete y'indege ya Qatar Airways yagiranye amasezerano na Rwandeya yo kwegukana 49% by'imigabane ya Rwandeya. Kuva icyorezo COVID-19 cyatangira kugaragara ku butaka bw'u Rwanda, hagafatwa ingamba zidasanzwe zo guhagarika ingendo hafi ya zose ku butaka no mu kirere, hakunze kumvikana amasosiyete yatwaraga abagenzi mu modoka hirya no hino mu gihugu yagiye yasubika amasezerano y'imikoranire n'abakozi bayo. Abakoresha bakavuga ko batayahagaritse bazisanga batakibona yo kwishyura kuko imirimo bacungiragaho yahagaze. Mbere y'icyorezo COVID-19 Rwandeya yari imaze kwagura ingendo mu mpande zitandukanye z'isi, cyane ku mugabane wa Afurika. Ku rundi ruhande, mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana andi makuru avuga ko Rwandeya yaba yarakunze gukorera mu bihombo. Kusanzwe Rwandeya ni ikigo cy'ubucuruzi cya leta kandi kiza ku isonga mu bigo bya leta bitajya bihamagazwa mu nteko ishinga amategeko ngo bisobanure imikoreshereze y'imari yabyo. Ni mu gihe ubundi hari ibigo buri mwaka biba bigomba kugaragaza uko byakoresheje umutungo wabyo. Kimwe mu byinjirizaga iyi sosiyete y'indege ya Rwandeya ni abakerarugendo bakomoka hirya no hino ku isi bayikoreshaga baza mu Rwanda, kandi mu minsi ishize nabwo mu rwego rw'ubukerarugendo batakambiraga ubutegetsi bavuga ko urwo rwego rwarangije guhomba kubera COVID-19. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa, arakoze. Mu Rwanda n'ahandi ku isi, ejo tariki 25 mu kwezi kwa kane wari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kurwanya malaria. Mu Rwanda rero leta irasaba abaturage gukomeza kwisuzumisha iyi ndwara, begera abajyanama b'ubuzima aho batuye mu midugudu yabo, kuko gahunda ya guma mu rugo itigeze ikumira abakeneye ubuvuzi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asunta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria ugeze mu gihe isi yose ndetse n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19, aho abantu basabwa kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda basobanura ko malaria ikiri indwara ihangayikishije u Rwanda, ko rero kurwanya COVID-19 bitagabanije ingufu leta ishyira mu kurwanya malaria. Dr. Mabre Bituye Muremyi ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Kugeza ubu kangurira inzego zose ko zagombye kuba maso kugira ngo zibashe kwita no kuri malaria. Ubu rero ubutumwa dutanga ni uko abajyanama b'ubuzima bakomeza gutanga serivisi, tubaha imiti ndetse n'ibikoresho byo gupima nk'uko bisanzwe, ndetse tugakangurira abaturage ko zimwe mu ngendo zemewe zituma ushobora kujya hanze y'urugo no kwivuza birimo. Kumva rero ko umuturage wese atagombye kugira iyo mpungenge yo gusohoka ajya kwivuza ku mujyanama w'ubuzima, nk'uko ashobora gusohoka ajya guhaha yagombye no gusohoka ajya kwivuza igihe afite ibimenyetso bya malariya.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riherutse gutangaza ko umubare w'abapfa bazize malariya muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ushobora kwikuba kabiri ukagera ku 169 kubera imbaraga zo guhangana nayo zagiye mu kurwanya COVID-19. Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Dr. Machidiso Maweti, yahamagariye ibihugu byose gukorera ku buryo ibikorwa by'ibanze byo kurwanya malaria bizakomeza. Uyu muyobozi yavuze ko ubusesenguzi bakoze bwerekanye ko iyo gutanga inzitiramubu zikoranye umuti bihagaze no kuyivura bikagabanuka, impfu za malaria ziyongera. U Rwanda ruvuga ko nta kibazo bazagira kuri izi mpungenge zagaragajwe na OMS kuko rukomeje ingamba zo kurwanya malaria no muri ibi bihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Mu Rwanda ho ntabwo imbaraga zishyirwa kuri COVID gusa, zishyirwa no ku zindi ndwara zindi muri rusange harimo na malaria. Ariyo mpamvu nk'uko nabikubwiye n'ubungubu turimo dukomeza igikorwa cyo kugenzura inzitiramibu zo gutanga, nubwo ari mu gihe cya COVID yerekana ko ingamba zikomeza. Abajyanama nk'uko nabivuze barakomeza kuvura nubwo ari mu gihe cya COVID, igiye kongera gutanga inzitiramibu muri uku kwezi kwa gatanu nubwo ari mu gihe cya COVID. Ariko u Rwanda rwo rwiteguye gukomeza gushyira imbaraga kurwanya indwara zose by'umwihariko na malaria kugira ngo izo mpungenge zari menshi mu Rwanda bitazadutera ikibazo. Ariko nyine turakangurira abaturage nabo kutirara kugira ngo ikimenyetso cyo kurwara nk'umuriro cyangwa se umutwe ntavuga ngo bambujije kuva mu rugo, kuko kujya kwivuza ni imwe mu mpamvu zumvikana zatuma usohoka ukajya gushaka umujyanama w'ubuzima.
Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko indwara ya malaria ikiza ku isonga mu zihangayikishije igihugu, ariko ko leta yashyizemo ingamba zikomeye muri iyi myaka itatu ishize. Umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Dr. Mbituye Muremyi Mabre, avuga ko mu mwaka w'2019 abantu bagera kuri 3.3 million barwaye malaria bavuye kuri miliyoni 4,800,000 mu mwaka wa 2017. Impfu z'abahitanwa na malaria zavuye kuri 363 mu mwaka wa 2015 zigera kuri 662 mu mwaka ushize. Leta ivuga ko yakajije ingamba zo kurwanya iyi ndwara, aho ubu imiti isigaye itangwa n'abajyanama b'ubuzima, abantu bakipimisha hakiri kare noneho bakabasha kwivuza hakiri kare. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zinasobanura ko abantu bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe no mu cya kabiri bavurirwa ubuntu. Leta isobanura ko no muri iki gisi ikomeje guhangana na COVID-19 izakomeza guhangana na malaria. Dr. Mabre Mbituyumuremyi ushinzwe kurwanya malaria avuga ko uhereye mu kwezi gutaha kwa gatanu hazakomeza ibikorwa byo gutanga inzitiramo gukoranya umuti ndetse no gutera imiti yica udukoko dutera indwara ya malaria mu duce twibasirwa nayo two mu ntara y'Iburasirazuba no mu ntara y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi wo kurwanya indwara ya malaria, nta birori byigeze bibera mu gihugu nk'uko byari bisanzwe bikorwa kubera gahunda ikomeje yaguma mu rugo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tunyarukiye noneho muri Congo. Kuri uyu wa gatandatu, urubyiruko rwo muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo rwakoze imyigaragambyo yo gusaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugomera imigezi ya Murongwe na Kavimvira igasubira aho yari isanzwe inyura kuko ikomeje kuzura ikabasenyera amazu. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Nyuma yaho umugezi wa Murongwe usenyeye amazu arenga 3,500 ndetse ugahitana n'ubuzima bw'abantu 34, urubyiruko rwo mu Gasenga rwazindutse rufungiye ibarabara rya gatanu iryo bakunze kwita Route Nationale numero 5, barubuza ibinyabiziga gutambuka, ruzamura ibyapa bisaba guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo hamwe n'intumwa za leta zari zivuye i Kinshasa kudasubirayo badashatse uburyo bakemura mu buryo burambye ikibazo cy'amazi y'umugezi wa Murongwe na Kavimvira akomeje kwibasira abaturage batuye muri Uvira ku imvura iguye. Jean Marie Digoloro n'umwe mu rubyiruko rwo mu Gasenga avuga yuko yitabiriye imyigaragambyo nyuma yaho bari basanzwe batuye muri Aveni Kivu yibasiwe n'umugezi wa Murongwe ndetse ukabikira n'abantu. Niba abantu bari gukora imyigaragambyo nuko ku manywa na nijoro amazi akomeje gusenya n'ahatari yasenyutse, bajyana imashini mu ruzi zirusubiza aho rwari rusanzwe runyura, nirusubira mu mwanya wago nta muntu muzongera kubona yigaragambyo. Ubwo uru rubyiruko rwari mu myigaragambyo, imashini zibiri za Minisiteri y'Ubuhinzi zatiriwe na guverinoma y'intara ya Kivu y'Epfo zari mu ruzi rwa Murongwe zisubiza amazi aho yari asanzwe anyura mbere yuko yuzura mu cyumweru gishize akibasira igice kinini cya Uvira. David Ombeni ni umuturage wo muri Avenika Kombe nawe yari mu myigaragambyo avuga yuko izi mashini ziri gukora muri Murongwe nta bushobozi zifite bwo gusubiza amazi aho yari asanzwe anyura kuko mu minsi ibiri zimaze ziri gukora amazi ari gusenya aho zari zafunze akongera gutembera muri za Aveni. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Steven Mbikaye uri muri Uvira, yavuze yuko bari kuvugana na mugenzi we ushinzwe ubwubatsi kugira ngo barebe uburyo ejo ku cyumweru hazoherezwa imashini nini izifashishwa mu gusubiza amazi ya Murongwe na Kavimvira aho yari asanzwe anyura. Vedaste Ngabo, kubwa Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo, urakoze kuri iyi nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Kuri wa gatandatu tariki 25 ukwezi kwa kane umwaka wa 2020, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasohoye itegeko rihamagaza ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bashaka amajwi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, abashingamateka n'abajyanama b'amakomine. Amatora yose azabera rimwe ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2020. Biteganyijwe ko kwiyamamaza bizatangira ku itariki 27 y'ukwezi kwa kane bikazarangira ku ya 17 y'ukwezi kwa gatanu. Pierre Claver Niyonkuru yabateguriyeho ikiganiro gikurikira.
Murakoze kuduha akanya. Reka ngire ko ndamutsa n'abateze amatwi i Radio Ijwi rya Amerika. Umuririmbyi w'Umurundi Yoya Jama yari yamaze ati ubuti bw'urageze. Imyiyamamazo mu Burundi ni kuri uyu wa mbere nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kane no mwaka. nigiye cyo kurondera amajwi mu banyagihugu hirya no hino mu gihugu abakandida indwi bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu harimo batanu baserukira imigambwe n'inani za politike hamwe na babiri bigenga imyiyamamazo irerekeye kandi amatora y'abashinga amateka n'ayabaje inama b'amakomine kuko yose uko ari atatu azobera icyarimwe itariki 20 ukwezi kuza kwa gatanu nigiye kitoroshe kanatsinda kibaye mu minsi yavugwamo ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu hamwe mbere n'ikiza cy'umugera wa corona kimaze gufata abantu 15 umwe akaba amaze kwitaba imana Vitani Shemirimana atwara Runani Forsk rw'amashyirahamwe yigenga nka yose yahunze igihugu ariko abananya kurikiranira ibintu bagufi
aho twovuga nk'akarorero k'ibihumbi birenga 500 by'abarundi bahungiye mu bihugu bihanuriwe n'u Burundi tukavuga iterabwoba riri mu gihugu cy'u Burundi aho uyoberwa abajejwe umutekano ukayoberwa nuko abanyagihugu basigaye baragirwa n'imbonerakure aho zicaje gakiza wanashaka ugasanga nabo bitwa yuko abanye politiki bashaka kujya muri ayo matora cyane cyane akarorero nako abari mu mugambwe witwa senere urongowe na gatogwasa ukabona makuba bariko baratora muri no minsi ukabona rero yuko ibyo byose bihwanye n'ingene atabwigenge atamwisanzuro ukumenyesha makuru cyangwa gushikiriza icyo umunyagihugu yiyumviye ibyo byose byari bimaze kugira ngo tuvuge yuko atamatora muri uno mwaka w'2020 ari karaba uno munsi bigiye kunyuka kubera niyo ngwara ya corona ntibitahuritse ngene leta y'u Burundi yoguma isumagirizanya ngo iriko irategura amatora kandi uno munsi bimaze kugaragara yuko ahantu hambere iyo ndwara ifatira araho abantu benshi bahurira mu myiyamamazo kikaba kizoba ari kibanza gikomeye cyane abantu isinzi bazoheza bakanduriramo rero leta y'u Burundi iyaba yiyumviye neza abanyagihugu yategereza guhitamwo ubuzima bw'abarundi n'uwo mukino wa politike wategerezwa gukingira abanyagihugu
ivyo amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu siko abibona Jerera Hakizimana arongoye Foricone F kwigwanya ikimenyane na kamwana wa mama
twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi byabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataraje ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yangendo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu atayibazo bihari ya maraporo ya politiki maraporo afise inyungu zabo bwite urumva ko ari ayamuhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo bafite inyungu bonyene ari nacyo tubamvuga nti bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi
ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu Runani Sefor Arusha rubona ko amatora yimirije atarukiza azozanira igihugu abanyepolitike bahurikiye muri urwo runani baheruka no kubyandikira umuhoza mukuru mu matatu y'abarundi Yoweri Kaguta Museveni perezida w'Uganda Chauvin Mugwengezo atwara inama nyobozi y'urwo runani Sefor Arusha
muri kino kiringo nta numwe yewe yuko Museveni ariwe yarahagaragiye ikibazo cy'ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi nawo bitavuga rumwe ni n'uwo Museveni nyene perezida wa Uganda yarahagarariye ikibazo cy'u Burundi gihe hariko haraba ibiganiro y'Arusha niwe bagishinze niwe yari perezida wa initiative regionale pour la paix ku gihugu cy'u Burundi ari nacyo gituma iki nacyo twaterezwa kucibutsa umukuru w'igihugu cy'u Buganda kugira ibizoba nazotangana mu bandi ngo buriya ntavyo namenye ko ajya amatora samatora aza kuronkera umuti ikibazo cy'u Burundi muri umwanya ari amatora ariko aratunganywa mu gihe amasezerano y'Arusha yaheruka guhambwa Burundi n'ibwiza shingiro ryayakomoka ko yaheruka guhambwa na gy'u Burundi ivyo bikoresho bibiri uno munsi bikaba byarasubiriwe n'ibwiza shingiro bishasha ridashobora kandi dafise ubasha bwo gutunganya amatora yize mu gihugu cacu. Nico gituma twama turiko turasemerera, nico gituma n'ubu dufasha kanya kugira twibutse ko n'amatora atisunga ineza y'umunyagihugu. Uno munsi abitoza canke abiyamamaza canke abigisha akaranga mutima ku kimigambwe yabo ndiridegenzya, naho babikora ubwoba bwa banywanyi babo. Abo banyagihugu baca babasigarako bakabica bakarazimanganiza ubuzima benshi, ndetse unyibabarizwa mu bushobo butandukanye. Umugwi utunganya amatora n'umugwi uhurikiyemo abanywanyi ba CNDD-FDD gusa. Ayo matora ntashobora kuba mu gihe igice cy'umuriyoni w'abarundi ukibarizwa hanze. Abanyepolitike bubahutse kunegura, bubahutse kwanga yuko ikirimo cya gatatu cyihazwa n'umukuru w'igihugu, bose ubu bari hanze. Mbe mwumva ayo matora, amatora nyabaki? Mwumva ari amatora ashakira neza igihugu cyacu? Nibahanze imeza y'ibiganiro, kuko ibyo biganiro byo biba bikene naho hoba hasigaye indwi, ibiganiro biracyakenewe.
Ivyo byonyugwa n'umugambo Sanara ukomeye mu itavuga rumwe na leta iri mu gihugu, udasiba kuvuga ko abanywanyi babo bicwa bagafungirwa ubusa, abandi bakangazwa. Ingoro z'uwo mugambwe nazo zigaturigwa. Uwo mugambwe urongoye na Gatongwasa wagiriza ugwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko arizo ziburabuza abanywanyi bawo ku rubuga. Icyo bikoze umugambwe uri ku butegetsi ubyamirira kure. Nasi Nenete Mutoni ajeje igisata cyo kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD.
Twebwe umugambwe wacu CNDD-FDD tubanye neza n'indi migambwe, tubanye neza cyane. Icyo byerekana mbere kinarushirije n'ubuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonerakure y'abakenyarugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima, kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora. Ndashima cyane uku kwigumya no kwihanganiranira berekana mu mitumba eka mbere no ngaha mu gisagara. Amatora n'amatora zuba ameze neza cyane atekanye.
Umugwiseni utegatora wemeza ko ikiranga minsi cyayo matora uhereye ku myiyamamazo kitazohinduka. Nawe hamaze kugaragara abagwaje b'umugera wa corona bagera kuri 15. Leta ivuga ko urubanza rw'amatora ari ntabanduka. Prosper Ntagwamiye avugira leta.
Ingingo yose ifatwa yamifise ingaruka nziza n'ingaruka mbi, kandi ndababwiye yuko tubyizere twashize imbere Imana deni baza ku mezi abiri atatu iyo ndwara izova yatujijwe tubishyira mu kwizera kira. Noneho abaganga baravura, Imana ni ikiza, natwe Imana turi kumwe nayo. Urubanza rw'amatora ntibukuka ruzoba, ubuzima urabandanya. Si ingwara ya mbere iteye ku isi, ahubwo ababizi nuko kumbure ingwara iteye amajambere yaraje bikavugwa. Hari ingwara zakoze ibara kuruta ingwara abantu babandanije babaho. Izuba ryarakari karenga, imvura yaragwa igahita, bararima bakimbura bakeza, n'ubu nibaza ko atagishasha kiri munsi y'ijuru amatora zoba. Murakoze.
Yamara abatari bake baribaza ingene indorerezi yimva makungu zizoshika mu Burundi gucungera ayo matora. Umujyango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ni wo wonyine umaze kwemanga ko uzorungika indorerezi. Umunyamabanga mukuru wa EAC Liberance Mukeko aravuga ibikorwa birindiriye izo ndorerezi mu gihugu ciwe c'u Burundi.
Umugororezi wa EAC uzotuza urugero rwo kwizerwa kwayo matora mu guhamagarira abatora n'abanyapolitiki kwitaba abatora meza aciye mu ibiganwa zizira guterana ubwoba utarengamye, utume abantu bayizera, urabe ingorane ahajegajega. Ibyiza n'ingufu bizoshyirwa mu ngendo nziza zo kwigana mu karere zofasha izindi nzego zitunganya amatora muri Afurika y'Ubuseruko.
hagenywe Honorable Mizengo Pinda yahoze n'umushikiranganje wa mbere muri Tanzania ngo bari warongora umugwi w'izondorerezi za EAC yamara amashirahamwe yigenga yahora acungera bene ayo matora kuva mu mwaka w'2005 abona ko akiragahaze bitumwe n'ikiza c'umugera wa corona. Vita Nshimirimana twara Forsk
abahora barorera amatora bari mu gihugu amashirahamwe yigenga muri ku ruhara ishirahamwe kosome n'andi mashirahamwe bakurikirana ibyerekeye amatora bagize kuva mu mwaka w'2005 ugasanga n'umugwi wigenga mu gutangaza ibyavuye mu matora bari nisunga n'ibyo mashirahamwe yashikirije kugira ngo byemegwe na benshi. Hanyuma mu bahora baza gufasha kurorera amatora hariho intuma z'ubumwe bwa Afrika, intuma z'ubumwe bwa Buraya, hanyuma n'umujyango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko. Iyo niyo migwe minini minini ariko kuva mu mwaka w'2015 byarabonetse yuko atandorezi zashoboye kuza z'ubumwe bwa Burayi cyo kimwe n'umwe bwa Afrika. Haje gusa abarorezi bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Nuno mwaka rero nibaza yuko bizogenda nguko, ariko ico twibaza nuko bizobagora nabo nyene kubishira mu ngiro. None uva mu Buganda zoheza aze kurorera mu Burundi, kandi mu Buganda bari muri kimwe cya confinement. Uva mu Rwanda zova mu Rwanda aze kurorera, kandi bobo bumva confinement icari cyo. Uva muri Kenya aze kurorera amatora ariko araba mu Burundi, kandi abakenya bandi banyegiye kugira ngo ntibandure uwo mugera. Rero twibaza yuko atandorerezi zizobe mugabo cyane cyane ikibi gisumbirije nuko ibi birori bizinkinamico CNDD-FDD ishaka kugira bizoheza bikwegera benshi.
Gusa kubwe bari mu gihugu naho indorerezi mva makungu zitocungera ayo matora nta kibazo. Jerera Kizimana atwara Foricone F.
Ubwa mbere gikomeye nuko amatora araba Abarundi, icyo nico gikomeye ubwa mbere. Hama kandi igihugu cy'u Burundi kiba gifite amashyamwe atabegamye mu bya politiki yikwije kugira akurikirane ayo matora mbere akurikirane ataho yegamiye. Ibyo rero bitanga icyizere ko amatora tujye nzure mu ishyamwe turongoye igishize rwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu Burundi. Turizeye kuzorungika indorerezi zishika 600,000 mu gihugu cyose mu ntumbero yo kurwanya ikimenyane n'akamwana wa mama byama biba mu matora, aho hari abaduka ngo amatora yibwe abandi bakavuga ibi na biriya. Rero uko vyogenda kose amatora n'abarundi azokwikorana n'abarundi. Amatora tubona ko kugeza no munsi gutegura amatora neza mbere bakabaganira kubyotuma ibibazo byoba ibicanke biriya bitorega umuti kugira ntabi ntambamye icanke iriya. Uburundi bwamye gutegura amatora ameze neza, amatora arangwa na demokrasi, amatora arangwa n'umuco. Ndabyo twiteze ko mu kwezi kwa gatanu mu mwaka nyene ariko bizogenda tubaduhamagarira imigambwe n'abandi bantu kubahiriza amategeko no kwitegura amatora ya 2020 atanduru atagwamo atanibindi biri nyuma yaje.
Ikirangamitsi cy'amatora gitegekanya ko ari mukuru w'igihugu azobera rimwe n'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine itariki 20 z'ukwezi kuza kwa gatanu. Abakenguza amateka bazotogwa itariki 20 z'ukwezi kw'indwi. Ibwirizwa shingiro rishasha ryarongereje ikiringo cy'umukuru w'igihugu. Ubuzo subira Petero Nkurunziza azomara imyaka indwi muri iyo ntebe iri kwirakiranirwa n'abakandida indwi. Klave niyo nkuru twari kumwe muri iki kiganiro tugarukireje ngaha. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.
Arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iki kiganiro. Ni nacyo dusorejeho ibyo twabageneye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mbashimire cyane rero kwa mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Uwabishyize hamwe ni Fasil Gebehu. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikiye kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese, murakaza.